muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ubijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro vyaryo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda baduteza amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza mbere namwe mwatanguye kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu gitanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 17 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Tuhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi leta imenyesha ko abarundi biteguye gutaha bazokwakiranwa ugweze, ariko abagera kuri 33 bafise imitahe y'ubutungane bazokwakirwa n'ubutungane bubacira imanza. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ibi ni bimwe mu bigize ingingo zikomakomeye zagarutswe ko n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahugwamiye mu kiganiro n'imenyesha makuru cyatunganijwe n'ibiro by'ubuvugizi w'umukuru w'igihugu bifadikanije n'umunyamabanga wa leta mu gisagara cha Gitega. Muri ico kiganiro cabereye mu biro vy'ishuri gisumbuye rya Gitega gigisha ubuvuzi, akanama k'ibiro bivugira umukuru w'igihugu bafatikanije n'umuvugizi wa leta y'u Burundi batanze inyishu ku bibazo by'abamenyesha makuru. Mu vyabajijwe harimwo ikibazo kijanye n'abanyapolitike bahurikiye mu Rwanda Senared bahungiye hanze y'u Burundi. Bimaze imisi bivugwa ko bamwe muri abo banyapolitike bagiye gutahuka bakitwa ibihemu na bagenzi babo b'abanyapolitike. Urinyamitwe umunyamabanga mukuru ajijwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu aratanga inyishu.
Cyambere leta yoyo yakira umwere gihugu wese atahuka asubiye mu ruhongo, kandi muradi yuko nyeri sora mukuru w'igihugu yabateye akanga ni kuva kera uwumva ko atakiyagiriza natahuke, kandi hari nuko mutabimenya hatashe benshi cyane ntabwo bigeze kubarongoye ikindi gihugu bari bari hanze nabo serivisi hanze gusubiza
Wili Nyamitwe yavuze ko bazokwakirwa nk'abasubiye mu ruhongore rw'igihugu mu gihe batari muri bamwe mu barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi. Naho ku rundi ruhande Prosper Ntahugwamiye umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi yunganiye Wili Nyamitwe aho yavuze ko umunyapolitiki ahunze aba yiteguye kuba igikoresho. Ku bwa Ntahugwamiye nicyo gituma ushaka guhunguka bamuvuga ko vyinshi kubera ko bamwe mu banyapolitike bahorana babatifuza ko babatana urugamba. Ku kibazo kijanye no kutihanganiranira hagati y'abatavuga rumwe mu bya politiki mu Burundi, aho bakadoma urutoke ku banywanyi b'umugambwe SNL wa Gatongwasa na CNDD FDD, Wili Nyamitwe yishuye avuga ko bibabaje kandi indongozi zo mu mpande zose bakwiye kugwiza inyigisho zo kubahana.
Mu busanzwe urazi yuko iyo amashuri y'ibiza ariko twinjiye gukunda kuba ingendo tutoshigikira na gato ko n'ingendo igayitse abantu bategerezwa kubaha abandi ku byivugo byabo mu ngendo ya demokarasi. Turi muri demokarasi kukabanza ko n'umugambo uri ku butegetsi n'umugambwe niko ko mu cyivugo cyabo mu Rwanda ya demokarasi. Ni nacyo gituma rero ikora kudahindishanya kugira ngo ingendo ya demokarasi ishingire kuri icyo gihugu. Ariko hari abantu batoba, abantu batoba bagakora ibintu kuri bazi ko bitabyitirirwa banafu. Hariho n'abantu usanga bagiye guturira n'ingoro y'ubwambwe runaka kuko bazi bati abantu batabibaza ngo ni mbonera kurusha kiri banaka.
Muri icyo kiganiro abamenyeshamakuru basabwe gutanga amakuru adahengamye kandi afasha igihugu mu nzira zijana n'igihugu mu iterambere. Prosper Ntahugwamiye uvugizi wa leta y'u Burundi yongeye asigura ko kahise kerekanye ko hari amaradiyo yakoreshejwe n'abanyapolitike mu gusenyura inzego z'igihugu n'umutekano w'u Burundi. Amatora rusange mu Burundi atekanijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2020.
Tukiri mu Burundi, Leona Nyango mu munyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ko igihe ciwe cyo gutaha mu Burundi kitaragera. Uwo munyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Burundi arabeshuza amakuru yiriwe akwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi yemeza ko yitegura gusubira mu Burundi. Yabitangarije Ijwi rya Amerika mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wacu Venuste Nshimiyimana ari mu biro vy'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Ego uno munsi mu gitondo navyutse nuguruye telefone ndavye muri bwa buhinga bwa none ngo bita WhatsApp mbona igihuha kiriko kirakwira cyakwira imirambi yose ngo ngo ndiko ndataha ndiko nditegura gutaha ngo ndiko ndumvisha n'impunzi ngo ndazinyinga zitahuke ngo ha ngo turiko tubikorana n'uwitwa Reverien ubwa mbere wo ndagomba mbishutse byo bihuha n'ibinyoma ibinyoma byambaye ubusa koko kuko nama ndabivuga ntihageze gutahuka isizo binyegeza nzobibwira abarundi na cane cane abagumya banga bari mu mugambwe wanje bazobimenyeshwa iyo rero ntibasamaze na gatonya ndabibeshuze sibyo kuri
leta y'u Burundi maze iminsi hamagarira abanyapolitiki cyane cyane gutaha kugira ngo bagire uruhare mu matora ategurwa y'umwaka utaha mwebwe ayo matora mwiteguye kuzayajyamo
icyo nubivuga mu kirundi bavuga bati akuzuye ndikamurikwa ibyatumye abanyapolitiki abarundi benshi bahungiye hanze bararenga nusu y'umuriyoni muri bihe urabiza bari mu Rwanda bari muri Tanzania Uganda Kenya Uburaya za Amerika hose urabizi burya ibyatumye bahunga icatumye bahunga kihavuye nibikeneye yuko baza kubinginga cyange kubararika ngo nimutahe je wenda bivuga nk'ubizi neza kuko muri 1993 igihe ndadaye Melchioro perezida w'u Burundi yaje kwitsinda amatora yewe narumushikiranganje ajejwe ibikorwa byo gutahukana impunzi no kubwira ko yuko abarundi bose bari barahunze bahungiye za Tanzania benshi niyo bari mu Rwanda bose bagomba gutahira rimwe rero ntibikenewe yuko ngo hagira abantu bagenda hanze ngo arabo muri leta canke abari bo bose ngo nimuhunguke igihe ibyo byatumye bahunga bihavuye ntangeka ahubwo bazoza ku bwinshi ku buryo bigora leta izobiriho kubakira twebwe byaratugora cyane kuko baza ari benshi kubakira kubaraza n'ibindi byari bigoye cyane ariko nk'uko tubibona muri ibi bihe mu Burundi nta matora koko nyakuri yo mu mwidegemvyo aragera sinzi ko igihe gisigaye babye dufatiye ku byo bavuga mu mwaka w'2020 gikwiye kugira ngo intaba myizosi zoburagiza amatora aba mu mwidegemvyo zizoba zaheze sinda byibaza cyane abaye mu mwidegemvyo ntacyo buza ko tuja mu ihiganwa cyane umugambi wacu uje mu ihiganwa nk'abandi ariko uko ndabibona ubu simbona yuko muri aya mezi asigaye bizoba byashobotse
ariko se ko hari abandi ba banyapolitiki bataha bagira mu Burundi bakavuga yuko bari baratashye bahunze igihugu kubera ibyabaye muri 2015 ariko bakavuga bati ubu noneho ntacyo twakora n'ubundi ubutegetsi buriho ahubwo reka tujyemo kugira ngo ture uko twabuhindura ntabwo byumvikana n'igihe muzatahira mushinga ntayi
ibyo biraba bunyene bibaza bunyene bagiye guhindura ibintu uko bakunda kubivuga bari mu gihugu kandi natwebwe aha turafise abanywanyi benshi mu mugabwe wacu bari mu gihugu hari n'abandi bari hanze ejo rero ntizibuza ko ibintu bihinduka twarahinduye ibintu igihe twari mu rugamba rwo guhabuza u Burundi ntitwama turi mu gihugu ariko ibintu byarashobotse turashobora kubihindura twarafatanya n'abandi bari hagati bagumye mu gihugu nka bose hanyuma turashobora guhindura ibintu ibyo ntacyo bivuze byo kuvuga ngo ndagiye kugenda n'imirimo yabo barayifite uburenganzira ntawe nangira guhunguka no ku bihe by'intwaro z'igisoda hariho bamwe bamwe bagiye barahunguka abarundi batari bake rero ibyo biva ku bushake bw'umuntu ashaka guhunguka arahunguka ntawe twobuza
mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda umuntu umwe niwe yaguye mu mpanuka y'imodoka itwara essence yahiriye mu karere ka Nyamasheke mu burengero bw'igihugu mu masaha ya kare yejo ku munsi wa gatanu gushikejo intandaro y'iyo mpanuka ntiyari bwamenyekane ariko hike ku munaniro w'umushoferi yarayitwaye umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yarashitse ahabereye iyo mpanuka akaba dushikiza ibindi kuri iyi nkuru.
Ubwo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yageraga habereye impanuka ahagana saa mbiri za mu gitondo, iyi kamyo yari kigurumanamo umuriro nubwo utari ugisohoka hanze. Nk'uko ababonye impanuka ikibababwiye Ijwi rya Amerika, iyi kamyo yari ipakiye lisansi yavaga i Kigali yerekeza i Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahirimye ahagana mu masaha 11 zishyira saa 12 z'uyu wa gatanu, ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro irakongoka.
Ikamyo nabonye igwa isa nk'iyikubaho gakeya kuko yagwiriye ntago ariho yagumye. Igeze haruguru shoferi natandiwe icyo nabashije kubona bo bavuyemo, noneho haciye makanya bamaze kuvamo nibwo umuriro watse uturutse inyuma ku cyumba cy'inyuma.
Igeze hanayirebaga neza mboneraguye, ubwo mpita nsubira inyuma nterunjere kandi kuko nabonaga ari tanka nje kuvoma. Narizi uko nyina hanimanuka ibereye twajya tukivomera nyine inzego z'umutekano twazitanze kuhajya. Ubwo tuhageze duhura na esansi ariri kumanuka, tubona tutavoma kandi esansi ari umurundi twari tuzi ko ari mazutu. Ubwo bimaze guturika inkongi yitiza,
amakuru twamenye yuko mu bantu bari bayirimo umwe yahiriye mahita hasiga ubuzima. Icyakora umushoferi wayo ndetse n'umutandibo yo bayivuyemo mbere yuko ishya. Uyu mutandibo yatubwiye ko nawe atazi icyateye imodoka guhirima kuko nta kibazo na gito yagaragazaga kuva yahaguruka i Kigali. Nta kibazo na gito yari ifite. Ahagana mu masaha 11:45 nibwo nabonye imodoka ihirima. Shoferi ni we wamenye icyabiteye, gusa si ibyari yahise afata moto aragenda. Icyateye impanuka na n'ubu ntikiramenyekana kuko naho imodoka yaguye nta miterere mibi y'umuhanda ihagaragara. Icyakora bamwe mu bayibonye igwa barakeka umunaniro wari uyitwaye, nubwo nta rwego rw'ubutegetsi rurabyemeza.
Sinababwira ngo imodoka ari yirukanga cyangwa impanuka yatewe n'iki, kuko imodoka nabonaga igenda bisanzwe. Njyana ni wenda natekereza wenda bishobora kuba ari ibitotsi kuko imodoka yagendaga iri nomo bisanzwe nk'uko ano makamyo asanzwe agenda tuyabona.
Kenda uko ari mu rukerera nakeka ko wenda yari yatwara wenda umushoferi akaba arageze mu masaha yo kunanirwa kuko turi abantu.
Kubera guturika gukomeye kwakurikiye inkongi, bamwe mu baturage bari bahise batizabo batangiye guhunga. Nubwo nta wasize ubuzima, umuvu wari sansu yerekejwe n'inkongi y'umuriro bigaragara ko byazimijwe biri hafi kugera mu ngo z'abaturage.
Igihe meze kuruka gutya ngeze mu rwuririro ko buriri numva cyongere kiraturitse nta n'umwenda nongeye gutora n'ukuri nderuka nderuka mputse nduri mana yanjye ndebye hejuru n'isitushiriyeho birarangiye.
Abaturage bari batangiye gunga bava mu mazu basohora ibikoresho byose byo mu nzu, hari n'abagiye basohora ibinyabiziga babyatsa bikabana na kubera ubwoba birukanka bakikarwa, mbega igikuba cyari cyacitse muri aka gace.
Icyakora Bwana Kamari Aime Fabien uyobora Nyamasheke yabwiye Ijwi rya Amerika ko bakoresheje inama mu rwego rwo kubahumuriza, babasaba kudahururira kuvoma lisansi kuri bene izi modoka mu gihe yabaye impanuka mu rwego rwo kwirinda ko hari abahasiga ubuzima.
Twagiranye inama yo kubahumuriza kubera ko bari bumvise ibintu byinshi biturika. Tumaze kubahumuriza tunabasaba yuko igihe cyose habaye aksida y'imodoka itwaye mazutu cyangwa itwaye esansi bakwirinda bya bindi byo kujya kuvoma kugira ngo hatagira uhura n'ikibazo cy'umuriro bigatwita abantu baje kuvoma tugatakaza ubuzima bw'abantu. Icyo twabasabye ni uko uhageze bwa mbere yigize y'abantu agakomunika inzego z'umutekano n'ubuyobozi buhari kugira ngo tubungabunge umutekano w'abantu.
Iyi mpanuka yateje ihungabana ry'urujya n'uruza ku modoka nini zikoresha uyu muhanda Karongi Nyamasheke Rusizi, aho kugeza ku isaha ya saa yine za mu gitondo nta n'imwe yashoboraga gutambuka. Icyakora imodoka nto zirimo n'izitwara abagenzi zo zari zashakiye undi muhanda muto abazitwaye bifashisha mu gihe hategerejwe ubutabazi bwo kuzimya iyo yahiye kugira ngo ivanwe mu muhanda. Kuri ubu igipolisi cy'u Rwanda kibinyujije ku rubuga rwa Twitter kimaze gutangaza ko uyu muhanda Karongi Nyamasheke Rusizi wongeye kuba nyabagendwa ku binyabiziga byose. Temistokere Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Dushimire bagenzi bacu. Muri uyu mwanya rero tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru tuyatanguriye ku kibazo cy'ibiyayo mutwe muri teritwari ya Fizi mu ntara y'Umanuko mu mujyi wa Congo, aho inzego zitandukanye zirimo abagize sosiyete sivile zisaba abategetsi guhagurukira ikibazo cy'ibiyobyabwenge birimo Kanyanga n'Urumogi bigenda byongera muri Minembwe hagati. Ni inkuru ya Vedaste Gabo, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Minembwe.
Muminembwe kimwe no mu bindi bice bitandukanye bya territoire ya Fizi usangiye kinyobwa cya Kanyanga gicuruzwa mu masoko na urumugi y'abaturage bo muri territoire baruhinga kandi bakarugurusha ku mugaragaro mu masantere y'ubucuruzi kimwe n'itabiri sanswe inzego zitandukanye zirimo z'uburezi amadini ndetse n'abagize societe civile muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe bavuga ko bahangayikishijwe n'ubugira urubyiruko rukoresha ibyo bya bwenge birimo inzoga za Kanyanga n'urumugi ku mugaragaro. Dr Lazarus Bitereko ahagarare kaminuza ya Minembwe ite gahunda gukangura urubyiruko kwirinda kunywa ibiyobyabwenge avuga yuko benshi mu banywa ibi biyobyabwenge bari mu bateza umutekano muke kuko usanga hari ababinywa bari mu mitwe yitwaje ibigwanisho.
Nta kuntu dushobora kurwanya ibibazo by'abantu bitwaje imbunda bahaye banywa na Kanyanga bahaye banywa n'urumogi ngo uvuge ngo urashobora kubabwira ngo nibareke gukora mabi ba mu mitwe deja yabo hari uko bameze. Niba dukeneye yuko intambara zishira leta ni nadufasha kugira ngo ibi biyayura mutu izi nzoga ziri muri uyu muhana wa Minembwe zicike zidacitse ziraharibisha abantu mu mitwe nizimara guharibisha abantu mu mutwe uzozu ufite imbunda ntamenye ukunda ayikoresha ayikoresha nabi ufite umutima mubi ntareka gukora nabi mu mutwe wiwe hadakora neza murebe no mu bindi bihugu Akanyanga n'urumogi ni ibintu by'imiro cyangwa se bibujijwe amategeko y'igihugu cyacu arabibuza mu gihe rero tudahaye tubibuza nta kundi intambara yocika nta kundi abana bokwiga neza nta kundi imiryango yotungwa neza. Administration lokale irahari hariho polisi hariho commune hariho aner hariho n'abasirikare nibahaguruke bicarane biyame ibyo bintu niba ari urumogi barushikure niba ari amatariyo imidege bayishikure bayikureho.
Ku ruhande rw'umuyobozi wa societe civile mu Minembwe Bwana Itaburi ya Mwaroje avuga yuko umubare munini w'urubyiruko rujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho abenshi baba batangiriye mu kunywa ibiyobyabwenge bya Kanyanga n'urumogi mu gihe amashyirahamwe yigenga arimo amadini societe civile abashinzwe uburezi n'ubuzima binubira ibi biyobyabwenge bya Kanyanga bikorerwa muri centre yo mu Madego abakora ndetse bakagurisha inzoga ibo bavuga yuko zabateje imbere mu mibereho yabo. Sangira nabo Patricia atekera Kanyanga muri centre mu Madego.
Ngewe nageze hano muri Minembwe ndi impunzi mpageze natangiye gushakisha guteka kugira ngo ngure Kanyanga ndebe ko nabona amaisha yo kugira ngo nge ndihira abana amafaranga ku masomo ntangira kugacuruza icupa turigurisha 2000 karangura mbona ndihiye abana amasomo nkabona n'isabune yo gukaraba nkabona mbese nyine n'umunyu wo kugira ngo nshyire mu byo kujya.
Nyasingizwa Beninye ari mu bayobozi b'urubyiruko bo mu Minembwe asanga impamvu rumwe mu rubyiruko rwishora mu ngeso mbi zirimo kunywa ibiyobyabwenge no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho ari uko leta yabatereranye.
Urubyiruko rw'ini wacu nta education rufite nta nubwo rushirikishwa mu bikorwa rusange bya leta biba bihari nk'amanama nk'imirimo nabo bahabwe umwanya bakore noneho bakabaho ngaho ari uturegerege nta mirimo bakora nta occupation bafite noneho akumva bamwe bakaba bakupere de route bagafatwafata imbunda bagenda banyaga abantu mu nzira bakora ibintu bitari byiza n'ibyo byibi bikereya n'intambara kaba iyo habaye swate n'amanama yo kuganira kugira ngo abantu bagaranire ku mutekano w'akarere n'ibiki ntago bashirikisha abasore haza abasaza abagabo bakuru hakaza n'abashefu noneho abasore bagasa nkaho bigijwe inyuma.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Zabinesha atangaza yuko afatikanije n'izindi nzego zishinzwe umutekano bagiye bagwanya izi nzoga za Kanyanga ariko bagahura n'ikibazo cyo kwizi nzoga zitanga umusoro muri mwe mu buyobozi bwa leta
tuvuge nko muri secteur ya Rulenge Kanyanga iri mu muri nomenclature ibintu bitanga amataxi byishura taxi bishaka kuvuga ko bisa nkaho bisa nibyo kwemerwa bene uko ngo tukagaragaza kubirwanya ariko n'ubu twari ko tubwira ngo tuzoshakishe tegeko riva hejuru cyane ngo ku niveau ya province uburyo twobivana ni kiyo byabwenge ni nzoga zikomeye kimwe na zige za simba n'izindi
nubwo ntabushakashatsi bwari bwakogwa bw'abantu bitwa n'izi nzoga za Kanyanga zikoregwa muri territoire ya Fizi igipolisi gikorera mu Minembwe gitangaza yuko hari igihe gitoragura imirambo ku misozi mu binogo ndetse no mu nzuzi y'ababishwe na Kanyanga babanywere muri centre mu Madego no mu gatanu ndetse no mu gatatu ko mu Minembwe. Vedaste ngavuga ku bwijwi ry'America mu Minembwe mu ntara y'Ikivu Majyepfo.
Urakoze Vedaste. Mu Rwanda naho urwaruka rw'impunzi z'abarundi rwahungiye Kigali no mu ikampi ya Mahama rurijikiye imyuga itandukanye harabiga guteka gushona indimi nk'icyongereza ubuhinga bwa none arivyo informatique abakora udutako hamwe n'ibindi bemeza ko bibabeshaho bikana barinda kuja mu buhumbu no gutwara inda zitatekanijwe ku bakobwa. Ni inkuru ya Pierre Claver n'inkuru umenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika I Kigali mu Rwanda.
Bamwe muri urwo rwaruka bahoze biga mu mashuri ya kaminuza canke ayisumbuye mu gihugu cabo imbere y'uko bahunga igihugu, bemeza ko ubu bamaze guhindura ingendo n'ivyumviro mu ntumbero yo kwibeshaho no gutunga imiryango yabo. Akarorero nakaba basigaye biga ivyo guteka
no kuvomerera zose nta wuzuzo kwera kare. Hashobora kubura amazu yo kubaka, ariko inda ziguma zikeneye ikintu cyo gufungura, no kuvuga ntiwo kwigera ubaho mu buzima bubi.
Muri patisserie turamaze kumenya guteka sponge cake, ama cake, ama cookies, ariyo ma biscuit. Turamaze kumenya ama sauce atandukanye nka bechamel sauce, chicken stroganoff n'ibintu byinshi nyine. Iki jumbo cyo twadusambwe tubizi kugiteka. Urashobora kuba warahejeje amashuri na university ukayiga, ariko ukabura akazi. Ariko warize ibi byo guteka, ushobora kugenda kurondera akazi muri hoteli itandukanye ugasangura akanose kandi ukabaho neza utivye ukoresheje amaboko yawe.
Mu ikambi y'impunzi z'Abarundi I Mahama naho urwaruka rutari ruke rusigaye rwiga gushona impuzu, abandi bakiga gukoresha imashini nyabwonko ordinateur mu Gifaransa.
Nzi gushona ishati, nzi gushona ipantaro, nzi gushona ijipo.
Ndiko daca botoniere kugira ngo tugire umuntu abashe gufunga ibifungo.
Gushona nabyigenga I Mahama, kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza, ndaronka amafaranga yo kwicara n'abandi nkanywa gafanta.
Informatique nyine ibintu byo kwandika, byo gusavinga, kubika amadokima nyine mu mashini.
Nzi kumenya byinshi nk'ibijyanye na internet, ubu ntibinsoba cyane. Nka Microsoft Excel nayo nyine ndagerageza na Microsoft Word. Cyo bizomfasha, urabona isi irikiragenda itera imbere cyane cyane ko irikiragendera cyane kuri technology. Ishobora kuzomfasha kujyana n'aho isi igeze.
Iyo miyabaga ivuga ko nawe yahunze itareza amaboko, ahubwo iri ku ishuri ry'ubuzima, ndetse ko nibatahuka bazoshika bateza imbere igihugu cyabo kubera iyo myuga bijukiye.
Nidutaye I Burundi turiko turitegura kuzokubaka igihugu cyacu, na cyane cyane natwe twagira made in Burundi. Hari abantu bibajije ngo twarahunze, ngo twagiye mu magogo, ariko turiko turiga. Ubu dusigaye duciye ubwenge gusumba ubwo twari dufite tukiri Burundi.
Dutahe inzi no gushona. Ashe nzotaha mfise ubumenyi nkora umwuga, nta kibazo nzogira kwere.
Ibyo nitwataha nduva yuko murazashaka kwihangira imirimo. Gusa ntabwo yari twaca turi amaboko ngo tugume mu bwigunge gusa ngo twumve ko twahunze byose byarangiye. Byatabereye akaryo ganga umuntu avane n'umwuga uzo muteza imbere.
Kuko narabumetrije nitwataha mu Burundi, umuntu yoca yugurura atelier akaba arakora amahoro niyaboneka tuzotaha.
Abo basore n'inkumi bagihunga mu mwaka w'2015 bari bazi ko ari gihe gito, maze bagasubira kubandanya amashuri yabo ya kaminuza nk'uko babivuga.
Umukiheburo ko karabonetse, kuko tukiza twari tuzi ko ari ikiringo cy'amezi nk'atanu tukaba turasubiyeyo. Ariho bamwe twari tuzi ko amashuri yacu tubaye twihagaritse akanya gato kugira turonke umwanya mwiza, ariko bamwe biradukomerana bitubaye na birebire. Iyo umaze kumva rero abantu mwari kumwe ngubungoje ngo ngiye kudefanda mimo hare ngo ngiye kugirante, we nawe wateye usubira hasi, cyane cyane ko atamahigwe tuba twaragize kubandanya.
Bahavuye batangura kwijukira iyo myuga itandukanye guhera mu mwaka w'2016. Kuva icyo gihe abarenga 500 baramaze kugira amahigwe yo kwiga imyuga, indimi z'amahanga nk'icyongereza n'izindi nyigisho nk'izo zimara amezi 6. Imwe mu miryango ibafasha kugira ngo bige iyo myuga ni kigo Mezo Shalom citaho impunzi z'Abarundi. Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze icyo kigo citeguriye guhimbaza imyaka 25 iheze kibayeho, avuga ko kwigisha urwaruka kwibeshaho ari uguteza imbere kazoza ku Burundi bwo mu minsi iri imbere.
Nitwabera imbunuza ngaha tukicara tukanywa inzoga tukaja kubyara tudashobora kubarera, twabaye imbunuza n'Uburundi ntituzobwubaka. Dushaka kugwanya kw'abana baheba ishure kuko bibarutse, tubigisha no kugira sudire no kugira ivy'amazi n'ibi, ni kuvuga niho hazova incabwenge zizogenda kubaka igihugu. Tube turiko turitegura gutaha
yamara naho biruko impingira cari ndende kuko abatarashikirwa namahigwe yo kwigiyo myuga ni benshi. Aho niho Marguerite barankitse afatira mu guhamagarira abarundi bifise baba hanze muri diaspora kwibuka bene wabo. Rwanda rwahungiyemo abarundi barenga gato ibihumbi 70 hafi ibihumbi 60 baba mu ikambi y'amahama abarenga igice cezo mpunzi no gwaruka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Burundi urwaruka cikimwe n'abakurikiranira hafi isata cindero baratera ivyatsi ingendo yo kwitaburira ko impunzu z'ishure ngo nuko amashure yisumbuye arangiye, bavuga ko ari indero yatitutse mu Burundi kubera ukudahana kwibonekeza hatari hake mu mashure. Ni inkuru ya Desire Hatungimana, umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza kirangiye haribonekeje ku mbuga ngurukana bumenyi abanyeshuri mu gisagara cha Bujumbura hanini bitaburira ko impuzu z'ishuri uniform bagatabura amakaye mu kwerekana ko basezereye amashuri yisumbuye. Iyo nyifato abantu batari bake yarabatangaje mbere irabatera n'isoni, harimo n'urunganwe rwabo babikoze. Bano bavuga ko ari bitera soni
bijya bintu nta karanga na gato bibirimo gutabura impuzu kuriya kuzitabura sicaba kubitahura ama bakaca bafata en plus de cela bakaja bakifotoza bakafata n'ama video bakayashira ali bakayashira kuriya ni bintu byo mabiri desolant cyane cyane ku ishuri baba bariko kuko nka twe ishuri twari turiko ugize nka bijya bintu bakakumenya z'abarinduru hari amategeko ari ibintu byagufata utaruzi wategerezwa guhanwa d'une manière d'une autre bijya bintu byo maje byarambabaje ni ibintu ntashobora gutorera byo ntashobora no gutabura na gatoyi
nibaza ko aho kudataruzima uno munsi abajene babarundi tubayemwe kwa mashuri twayarangiza amashuri yisumbuye kabageze nandi mashuri yandi ya kaminuza bagiye gutangura kandi ubuzima kwabugoye cyane gose nuko aho bajene habataruzima tubayemwe amashuri yisumbuye arangiye ni ntango yandi mashuri bagiye gutangwa kuko bwo kwitwaye neza gusumba aho kwa bitewe kubandanya yindi bikurikira nitwe Burundi bwejo mugubonye Burundi bwejo bwo no munsi abo bikwa bitabira ku impuzu cyo ari ntuze ubwo Burundi bwejo iyo tuko tutatuje kwa tarantu cyane gose kuri kazoza ku Burundi na abategetsi babejo babarundi.
Uwizi vyigwa bijanye n'inyifato amenyesha ko ivyo gwaruka gwakoze biva hanini ku myaka naho bakuriye.
Ivyo nyifato ubwa mbere no yiha isiguro yuko ijanye n'imyaka, urugero rw'imyaka ni imyaka umwana arangije amashuri aba ariko arava mu bwana yinjira mu rugero rw'abakuze. Ijya nyifato rero akenshi uzosanga biva kuri hamwe yakuriye ya miryango yakuriyemo bamwe ego baraja muri byo byo gutabagura amakaye impuzu ariko n'abandi bakora n'ibindi bibi cyane usanga bagenda mu byayura mutwe inzoga amatabi ugasangana bibi cyane. Rero iyo nyifato sinovuga ko ari nziza, ni nyifato mbi ariko abana bose ntabwo ivyo babikora biva kuri nyene hahandi baba barakoriye.
Elari nibizi umuvyeyi akongera akaba umwe mu bakurikiranira hafi ikibazo cindiro mu Burundi avuga ko ivyo abanyeshuri bakoze bitagira izina. Abahanura nyabuna kumenya ko ubuzima butanguye bakitegurira kazoza neza aho kwihamenyo y'abatwenzi.
Uchano heza angakebura uwa lukano uko iyo wa heza mashuri ya nisumbuye uwa wutangu ya mbili ya uwezi bauhezwa rero baka minyaneza huko kwa mashuri ndeteno ni huu unha na gufrani wa lukanga watanga nchere kana kutako uize certifika uchano heza angahanurani uko awana wukuzuka yuko uko tari akuri mbila uwezi zima ko mashuri araheze minhago ya mashuri amashuri akomeye shura kwa shikana kukazi mziwabara ya tangura ikindi nacyo gutabura impuzu zerekana ko umenga n'umubyeyi uramusuzuguye kimubyeyi basukuriye izo mpuzu ari nacyo gituma boheze bashibuka ko umubyeyi azokenera kusubira kubagurira impuzu bakazomenya ko n'iyo mpuzu batabuye ari impuzu yashoboye guhabwa uwo ari we wese batakiyikeneye uhabwa n'umukene kuko ariho abantu batari bake baba bakeneye izo mpuzu natwe bari bakene cyane.
Mu gihe hari abayobozi bamwe bamwe amashuri yisumbuye bari batangwe gufata inkingo za ruhasha harimo no kwima impapuro z'umutsindo abanyeshuri bitaburiye ko impuzu bagatabura n'amakaye, umushikiranganje w'indero mu Burundi Janvier Ndirahisha yasavye abo bayobozi kuba barabangiriye kugira habanze hakogwa amatohoza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio y'Ijwi rya Amerika Washington DC kubabandanya kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu kuri